Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bakunze ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere genekerezo rya 20 munyonyi mwaka wa 2023 amakuru twabateguriye aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abasirikare batariko baremera umugambi wa leta y'u Burundi wo kugwanya umuhari M23 uri mu buraruko bwa Kivu mu gihugu ca Congo barabandanya kujanwa gufungirwa ibujumbura atacamira mu mpera z'indwi iheze hari iyi ntwazangabo igira kane yajanywe gufungirwa mu iperereza rya gisirikare turazakubabwira muri ano makuru twabibateguriye kwigenekezo rya 20 munyonyo amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana mu Burundi uyo munsi ushitse agateka k'umwana kadashemeye kuko amafaranga leta ishira muri ico gisata ari make ugereranije n'ingorane abana b'Abarundi bafise navyo nyene twabateguriye muri ano makuru kutumvikana mu burongozi bwasubiriye kwaduka kuri uyu wa gatandatu uheze mu isengero Ezebu riri muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba abapastori n'abakristo bo muri iryo shengero baridogera pastori mukuru yuko atagomba gukurikiza amategeko yumvikanywe ko n'abarongoye urwo rusengero yavuye mu nama ya bose kaze muri ano makuru mu kanya cyo tubabwira ido nido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Hari umusirikare w'intwazangabo yatahukanywe avanywe mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ubu akabafungiwe mu ikambi police militaire. Uwo akababaye intwazangabo igira kane ifungiwe muri iyo police militaire ikuwe mu ntara ya Kivu yo mu buraruko abo bose bakaba bahogwa kugarariza amategeko yo kuja kugwanya umuhari M23. Ni inkuru tubaza bo fisi niyongere.
Uwo musirikare ntwazangabo ndetena niyo nkuru. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko yatahanywe mu mpera z'indwiheze avuye mu nteko z'u Burundi zihanganye n'umuhari M23 mu ntara ya Kivu mu buraruko acacikizwa mu gasho ka batayo police militaire Bujumbura. Ayo makuru nyene avuga kandi ko bamwe mu basirikare bashize ku rutonde rwo bitegura kuja mu gihugu ca Congo mu ntara ya Kivu mu buraruko bamwe bagerageza uko bashoboye ngo ntibajeyo abane mbere bagahitamo gutoroka igisirikare. Akarorero kavuba akaba yakariyeto na Gotye ikiza ku buntu yahora akorera muri batayo je ni dokomba yo kumuzinda kuva yumvise ko bamushize ku rutonde rw'abitegura kuja muri kontenere ya Tafoke mu ntara ya Kivu mu buraruko nawe asubira kumukubita ijisho haraheze ndwirenga. Abasirikare n'ubu bagumana amadidane ku mategeko abagenga n'uko agashiruka bute kabo gateguwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abasirikare bari muri kontenja Tafoke mu ntara ya Kivu mu buraruko bazindutse bahamagagwa babwirwa ko umwe wese mu basirikare bato batagiye kuronswa amadolari 50 ibisongerezi umwe wese amadolari 60 na intwazangabo umwe wese amadolari 100. Ayo bakaba bayahawe inyuma yaho hari abasirikare berekanye amakenga cane cane ko babuze nuko bafungura kandi ho bahari n'ivyankenerwa bagenewe vyo binyuruzwa na bamwe mu batwara kontenja ya Tafoke ihanganye n'umuhari M23. Abasirikare bapfunzwe muri kino gihe muri bataille police militaire bakaba ari intwazangabo zine. Abo nabo ni Capitaine Emery Bayubahe, Capitaine Jean-Marie Manirakiza, Roger Bararunyeretse na Lieutenant Niyonkuru. Bose bakaba bagezwa kugarariza amategeko yo kuca kugwanya umuhari M23. Igisirikare cy'u Burundi kikaba ataco kirashikiriza kwifungwa gizo ntwazangabo.
Urakoze Bonfils Niyongere tukivuga ivyerekeye ntambara ya M23. Evariste Ndayishimiye ngo yarahemutse ibyo bivugwa na Bertrand Bisimwa arongoye umuhari M23 akavuga yuko bitangaje kubona urongoye akarere akaba ari nawe ategerezwa gucungera ko ingingo zafashwe zubahirizwa ari nawe ahindukira akagwanya uwo muhari. Bertrand Bisimwa yabivugiye mu kiganiro yahamenyesha makuru Ibunagana muri Kivu y'uburaruko hari ku munsi wa gatandatu indwiheze kurikira.
Nous avons obtenu du président Ndayishimiye des garanties pour le bon déroulement du processus.
Evariste Ndayishimiye yari yemeje ko inzira yo kurondera amahoro izogenda neza. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yatweretse ko yumva neza ibyo duharanira kandi ko yarazi ko inzira yaciwe n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ariyo yari inzira kugira ikibazo gikemuke. Ariko rero ikibabaje twaratangajwe ibiriko bibera ku rubuga. Jewe gake kashitse nishikirayo birangora kwemera ko hoba hari abasirikare b'Abarundi bariko baratugwanya. Birangora gutahura ingene Burundi ari bwo burongoye ibikorwa byo kurondera amahoro ko bushobora guca ku ruhande iyo nzira.
J'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à me le convaincre.
Nubabwira ko kugeza ubu bingora gutorera isiguro birangora kumva kuko igihe nahura n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabonye umuntu w'amahoro, umuntu yarafise indoto z'uko amahoro asasagara mu karere k'ibiyaga binini kugira ngo ibihugu bikagize bikorane bigenderanire igakomera abanyagihugu bacu bakabandanya bagenderanira tukagira amahoro tukinjira neza mu karere ka Afrika y'Ubuseruko hama tugatandukira ibikorwa by'iterambere. Ibyo nibyo nari nabonye, nta na rimwe nari nigeze mbona muri Ndayishimiye intumbero yo gutera umuhari M23. Ariko
je n'avais jamais lu dans le président Ndayishimiye l'intention de faire la guerre au M23. Mais maintenant je suis surpris.
Turabandanya amakuru twabateguriye kuri igenekerezo rya 20 munyonyo uno mwaka amakungura ahimbaza imyaka 34 irangi yashizweho umunsi muzamakungu hari wagateka ku mwana. Leta y'u Burundi bicishije ku mushikiranganji wo gufatana mu nda ivuga yuko yashize amategeko amapolitike n'inzego z'igihugu zikingira agateka k'abana bose muri rusangi. Imel de Sabushimi ku mushikiranganji wo gufatana mu nda asaba abajejwe amategeko yo gukingira agateka k'abana kwisunga ayo mategeko kugira ngo agateka k'abana karushirizeho kubahirizwa mu gihugu. Tumukurikire.
Mu kwemeza amasezerano igihugu cacu ciyemeje gukingira no guteza imbere agateka kazi na mwana mu kugwanya ico cyose giteye kubiri n'ineza y'umwana. Uno mwaka tuzohimbaza iyo sabukuru ku kivugo kivuga ngo twese hamwe dukingire kandi duteze imbere agateka k'abana mu Burundi. Icyo kivugo rero gihamagarira abajejwe agateka k'abana bose hamwe n'ikibano kuvira hasi rimwe ngo bakingire kandi baharanira agateka k'abana batibagiye no kubaha akaryo ko gushikiriza ingorane zabo n'ibyo bakeneye kugira agateka kabo kubahirizwe. Kuri ibyo Leta y'u Burundi yarashizeho amategeko amapolitike hamwe n'inzego bikingira abana bose harimo abagendana ubumuga, banyamwema, abana bakozwe ko n'ibiza, abana b'impunzi, tutibagiye n'abana bava mu migwi y'imiryango itandukanye ifite amikoro make. Abajejwe rero gukingira no guteza imbere agateka k'abana basabwa kwisunga ayo mategeko n'inzego bisanzwe bihari mu gikorwa cyabo cyo gukingira no guteza imbere agateka k'abana kugira intambwe irushirize kuba nziza gutyo abana baroranirwe mu mibereho yabo. Ibirori nyamukuru bijyanye no guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera mu gisagara cya Bujumbura mu kigo citiriwe Urwaruka kiri mu Kamenge, Centre Jeune Kamenge, ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 munyonyo uno mwaka. Abana bazoronka akaryo ko kwiginana no kuhigira ibitari bike bijyanye n'agateka kabo biciye mu ndirimbo ivyese n'intambo hamwe n'utundi tugenegene.
uburyo bushigwa mu gisata cerekeye agateka k'abana mu Burundi buguma ari buke cyane. Ayo mafaranga na n'igice kimwe n'ibicirwe kwijana y'amafaranga leta y'u Burundi yatekanije gukoresha mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Uravye ingorane zitandukanye abana bafite muri kino gihe leta ngo yari ikwiye kongereza ubwo buryo. Reka inkuru tuyibaze Olivier Gakima.
Ibyo bitigira ibiruhuko mu gihe hafi y'ibice 50% by'abarundi bigizwe n'abana. Abo bana nabo kenshi usanga bashikirwa n'amabi menshi mu buzima bwabo bwa minsi yose. Aha twavuga abakorerwa ibyamfura mbi, abakorerwa ko urudandazwa, abahabwa ibikorwa bibarengeye, abajanwa mu ntambara, abaca kubaka izabo batarakwiza imyaka, abusanga barenganijwe mu butungane kubera ubuto bwabo, abana bicwa na ba nyina babo bahejeje kubibaruka, abana bahitamo kuja kwibera mu ibarabara kubera ibibazo bitandukanye baba bafite n'ibindi n'ibindi. Ikindi gitera ingorane naho usanga atabiharuro by'abana bavuka biriho, kuko kenshi ababyeyi bataja kubandikisha iyo bavutse mu bitabo bya leta civile. Uko ibintu byifashe muri kino gihe leta nabo bose byega bari bakwiye kwikubita agashi mu kugarukira agateka k'abana. Mbere leta y'u Burundi yarateye igikumu ku mategeko mpuzamakungu yerekeye iby'agateka k'abana, yiyemeza kwirinda ibyo byose byoza bigahungabanya. Iyo leta ikwiye kugwiza ingufu n'uburyo muri icyo gikorwa. Abategetsi mu rwego rw'amakomine nabo basabwa kudasiga inyuma guteza imbere igisata cy'agateka k'abana mu migambi bategekanya kurangura.
Inzamba. Turabandanya makuru twabateguriye mu bumanuko bw'igihugu abapastori n'abakristo bo mu ishengero Ezebu muri misiyoni ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba baridogera pastori wa mbere w'iryo shengero Raba Barankunda ko atagomba gukurikiza amategeko yumvikanywe ko n'abarongoye ubwo rusengero yavuye mu nama ya bose kuri uno wa gatandatu no kuw'Imana, bakaba barankwiye kwinjira mu masengero yabo kandi bari bumvikanye yuko bosubira gusengera aho bahora, basaba ko amategeko yokurikizwa. N'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura ngaho Inyanzaraka tumenyesha ko abakirisitu n'abapastori uko ari 12,000 bo mu rushengero Ezebu muri misiyoni ya Nyanzaraka birukanywe hadakurikijwe amategeko, kuko bari baje gusengera muri urwo rusengero batumwe ko n'umwungere arurongoye. Icyabwiye kubatangaza n'umuntu yaciye atuma ko abapolisi kuza kubirukana. Abo bakristu bavuga ko babujijwe kwinjira mu rusengero kuri uyu wa gatandatu no kw'Imana, mu gihe bari batumwe ko kugaruka gusenga abiturutse ku nama yari yafundiswe n'abungere bose muri urwo rusengero mu Burundi n'userukira imbere y'amategeko. Pastori André Baransagirije ivyo biruko mu gihe yari yaciye indwi zibiri waserukira urushengero Ezebu mu Burundi. Pastor André Baransagirije aheruka kwishikira ngaho kuri misiyoni ya Nyanzarake amutegeka gushira mu ngiro ibyafundiswe n'inama ya bose. Aya makuru akavuga ko muri bimwe byari byafundiswe muri iyo nama yabereye Gitega hari harimo kureka abapastori bari barirukanywe kugurura amasengero no kureka abakristo bahasengera mu kurindira ko ibibazo bihari bitorega umuti hisunzwe amategeko. Ibyo navyo mwungere wa mbere w'ibyo sengero Raba Barankunda akaba yaravyanse, ahubwo basanze igipolisi cyabategereye. Abo birukanywe harimo abapastori barenga 16 kwijana na 35 bagize iyo misiyoni. Eka na Pastor André Baransagirije aserukira ishengero Zebu ashigikiye icyumviro cy'uko amategeko yokurikizwa ariko bikaba umutekano. Pastor Raba Barankunda we gushika ubu ntacarashima gushikiriza kuri ibyo yagirizwa. Ivyo biruko mu gihe ayo matati hagati y'izo mpande zibiri yatumye hagandagugwa uwaserukira urwo rushengero Ezebu imbere y'amategeko n'uwaruserukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intwazangabo zibiri mu gisirikare zasengera muri urwo rusengero cyo kimwe n'abapastori batari bake bakaba baciye bahagarikwa n'ubu bakaba bagifunzwe.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana mu gusoza ya makuru nko twama tubigira ku minsi yose ya mbere. Tuyarangirize makuru y'inkino. Uburundi bwaraye butsinzwe mu rukino kwabwo rugira kabiri muri za nkino zo kurondera imigwi izoserukira umugabane wa Afrika mu nkino z'igikombe cy'isi yose zizobera muri Amerika, Canada na Mexique mwaka wa 2026. mugusiganwa n'imiduga ihiganwa ryari kubera igitega ryarahagaritswe kubera umunonotsi yashitse aca aracikana. Turagaruka kandi kuhiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu rigeze kundwi igira 14 fitaro n'ubu ikaba iri kuyisonga. Inkuru na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Umupira w'amaguru mu rwinserukira ry'igihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba mu nkino zo gukuranamo kugira ngo haboneke imigwi icenda izoserukira umugabane wa Afrika mu nkino z'igikombe cy'isi kizobera muri Amerika, Canada na Mexique mu mwaka w'ibihumbi 2026. Uburundi bwaraye butsinzwe kuri uyu w'Imana na Gabon ibitsindo 2-1 hariya i Dar es Salaam muri Tanzania ku kibuga cyitiriwe Benjamin Mkapa. Ni nyuma yo gutsinda Gambia ku munsi wa 4 ibitsindo 3-2. Aha tukanabamenyesha ko abigeme badashika n'imyaka 20 ku munsi wa 5 batsinze Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo igitsindo 1-0. Ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gukina inkino z'igikombe cy'isi nabo nyene zizobera mu gihugu cha Colombia mu mwaka uza. Tukiri mu mupira w'amaguru, ihiganwa ku rwego rw'igihugu mu mpera z'iyindwi ryari rigeze kundwi igira 14. Gushika ubu aho inkino zigeze, Vitaro niyo ikiri mu kibanza cya mbere n'amanota 35, Flambeau du Centre iza mu kibanza cya kabiri n'amanota 31, Rukinzo igira gatatu n'amanota 28, nayo Magara Young Boys n'ubu iracacunze neza ikibanza cyayo cya nyuma n'inota rimwe. Mu rukino rwa volleyball, ishyirahamwe ry'i Bujumbura ku munsi wa gatandatu byaratanguje ihiganwa ry'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Mu rukino rwo gusiganwa n'imiduga hari ihiganwa ryari kubera igitega ku munsi wa gatandatu ntiryabandanije kubera umunonotsi Jean-Jean yashitse acarita bimana giturumbuka baca bafata ingingo yo kumuha agashimwe k'iryo higanwa naho yarahejeje gusezera isi. Turangirize mu rukino rwa basketball aho murwi wa Dynamo uzokinejo mu ijoro urukino rwayo rwa mbere muri za nkino z'imirwi yabaye ya mbere mu burere iherereyemo zikazobera kuvejo muri Afrika y'Epfo. Inkino zo kurondera imirwi izokina igikombe cha Afrika mu mwaka uza, Dynamo izohura na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, hazoba ari saa 2 z'ijoro mu masaha y'i Bujumbura.
Arakoze Alexandre Niyungeko. Ningaduce dusozerera makuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiranye. Jean Marie Ndabashinze nayabashikirije, ndabifurije kuraranirwa na ubutaha.